Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye bucya mu Rwanda muratwumvira kuri FM 93 nibice bitatu na FM 104 nibice bitatu. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 nibice 9 ya Voice of Muhabura ikisoro. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Bamwe mu baturage ba Bujumbura barinubira ko President Evariste Ndayishimiye atabahaye ibyo yabasezeranyije igihe yiyamamazaga.
Ahubwo rero niyo duhoraho mu mufuka, ahubwo tukaronka kugura ino sindi harajya aho byobaye byiza gusumba.
Ibituro birabura, n'imodoka barazibujije no gutonda ku mastasiyo.
Uyu munsi kuri iyi tariki ya 18 y'ukwa 6, President Ndayishimiye yujuje neza imyaka 4 ari umukuru w'igihugu. Mu Rwanda, President Paul Kagame arizeza Abanyarwanda ko yiteguye gukora ibirenzeho mu iterambere ryabo igihe yaramuka yongeye gutorwa. Yabitangarije ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru b'imbere mu gihugu. Abana b'abangavu barenga 450 bataye amashuri mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bigira kurongorwa. Naho muri Afurika y'Epfo, ANC iracyari mu biganiro byo gushyiraho guverinoma y'ubumwe. Ejo yatangaje ko amashyaka 5 amaze kwemera kuyinjiramo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, turahera kuyo hirya no hino ku isi na Diane Nini Nahazwe.
Amakuru yatutohere mu by'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu. President w'Uburusiya Vladimir Putin yasezeranije Korea ya Ruguru gukorana nayo mu nzego z'ubucuruzi n'umutekano bitagenzurwa n'ibihugu by'Uburaya na Amerika. Putin yemereye kandi Korea ya Ruguru kuyishigikira mu buryo butajagajaga. Biri mu itangazo ikinyamakuru cegukira umugambwe uri ku butegetsi muri Korea ya Ruguru, Rodong Sinum yaraye risohoye imbere y'umunsi umwe y'urugendo rw'iminsi ibiri Putin aza gukorera muri Korea ya Ruguru guhera no munsi kwa kabiri. Iryo tangazo rivuga ko ibihugu vyompi vyubatse umubano mwiza n'ubufatanye bishingiye ku buringanire, kubahana no kwizerana mu myaka 70 iheze. Hari haheze imyaka 24 President Vladimir Putin w'Urusiya atagendera Korea ya Ruguru. Umuhanuzi wa President Putin mu by'imigenderanire y'Uburusiya n'amakungu Yuri Ushakov yavuze ko Korea ya Ruguru n'Uburusiya bishobora gusinyiranirana amasezerano atandukanye arimo ayerekeye ibazo by'umutekano. Yuri yashimangiye ko ayo masezerano atazoba agamije kurwanya ikindi gihugu icyarico cyose nta mazina y'igihugu na kimwe. Iryo tangazo ridoma ko urutoke gusa yaba Uburusiya yaba Korea ya Ruguru. Muribuka ko ibihugu bifatwa nk'ibihugu bisotoranye n'ibihugu byo mu burengero bw'isi birimo Amerika n'ivya Buraya. Itangazo ry'ikinyamakuru Rodong Sinum rivuga kandi ko Putin ashimira Korea ya Ruguru mu gushigikira ico Uburusiya bwita ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare muri Ukraine. Biruko mu gihe Amerika nayo yavuze ko ihangayikishijwe n'imigenderanire isa n'igeze kure hagati y'Uburusiya na Korea ya Ruguru. John Kirby avugira akanama kajejwe ivy'umutekano mu biro vya president wa Amerika White House yagize ati ikiturajishinga cane ni ingaruka imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ishobora kugira ku banyagihugu ba Ukraine. Turazi neza ko bimwe mu bisaso vyo mu bwoko bwa missile ballistic Uburusiya bukoresha mu bitero bigaba muri Ukraine, Uburusiya bubikura muri Korea ya Ruguru. Tukiri ku migabane itari yo muri Amerika, mu gihe hasigaye amezi 5 gusa ngo amatora ya president wa Amerika abe ihohoterwa ku bamenyesha makuru yo muri Amerika bakora ku nkuru zijanye n'amatora ririyongera. Ikigo nyamerika giharanira agateka k'abagore n'abamenyesha makuru kivyemeza kivuga ko bahohoterwa biciye mu gukubagurwa canke mu buryo bw'ubuhinga bwa none. Ubwo kubwikubagurwa bakoregwa ririmo guterwa ubwoba, gukubitwa, gutabwa muri yompi igihe baba bariko bakora amakuru y'imyamamazo canke imyerekano. Raporo y'ikigo IWMF yerekana ko ibice birenga 37% vy'amenyesha makuru 350 kigo cakoze ko amatohoza bakubaguwe abagera ku 30% nabo bahohotegwa biciye ku buhinga bwa none. Abamenyesha makuru bakoze ko amatohoza ni abakora mu leta 8 afatwa nk'adafise aho ahagaze mu bwiganze bw'abademokrate canke abarepublikane. Imigambwe ibiri iza mu bwinshi mu bayishigikiye muri Amerika. Ihohotegwa rica ku buhinga bwa none ryegetswe ahanini ku mirwi y'intagondwa zisimbaraye ku mahame n'imico vya kera. Ikigo IWMF gisaba indongozi zimenyesha makuru vyo muri Amerika kudafata minenegwe ano makuru gutyo bakayaga n'amenyesha makuru babo imbere yo kubanungika ku rubuga. IWMF muri raporo yayo igira iti baba abafitaniye amasezerano abahuza burundu n'abakoresha babo baba abakutsa kivi bose bategerezwa gukingirwa. Ariko ahanini amenyesha makuru burukoba rwirabura abakomoka muri Aziya n'abari mu murwi w'abakundana n'abafise ibitsina gishushanye cabo bari mu murwi w'ababangamiwe gusumba abandi. Ijwi rya Amerika reka dutandukire umugabane wa Afrika duhereye mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Umuryango umwe bwa Afrika wiyamiriza ubwicanyi wemeza ko bwabaye indanse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umwe bwa Afrika uvuga ko mu kwezi kwa gatandatu konyene abantu baguye mu bitero vy'abitwaje birwanisho mu buseruko bwa Kongo ari 150. Komiseri mukuru w'umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yavuze ko baronse ivyegeranyo vyerekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'umurwi wa ADF itirira idini rya Kiislam. Itangazo ry'umwe bwa Afrika ribandanya kuvuga ko ubwicanyi huwo murwi ukora ku nzira karengane z'abasivile bo mu ntara ya Kivu ya ruguru cane cane mu bisagara vya Beni na Lubero vyongereye cane. Muri iryo tangazo ryatewe ko umukono na Musa Faki Mahamat umwe bwa Afrika butera ivyatsi ubwo bwicanyi bwongera gusaba indongozi za Kongo gukorana n'ibihugu bibanye vyayo kugira ngo ico umwe bwa Afrika bwita iterabwoba ririko rishi inga imizi muri karere ka Afrika y'ibiyaga binini rituzwe. Umuryango umwe bwa Afrika wibukije muri iryo tangazo ko witeguriye gufasha mu twigoro twose tugamije gutuza iryo terabwoba. Ibitero umwe bwa Afrika bwiyamiriza mu itangazo ryabwo vyegekwa ahanini ku murwi wa ADF gusa urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Uwo murwi tukibutsa ko urwanira mu seruko bwa Kongo haraheze imyaka irenga 20. Mu 2019 niho wemanga ko ushamikiye ku migwi hiti dira idini ya Kiislamu. Jiji Amerika turacabandanya n'amakuru avuga ku mugabane wa Afrika. Imigambwe yemeye kuja muri leta y'umwe muri Afrika y'Epfo igeze kuri 5. Umugambwe ANC werekanye ko kugera ino saha ufise 2/3 vy'intebe ziri mu namashinga mateka ya Afrika y'Epfo. Umugambwe mushasha wemeye guhamvya indi yamaze kwemera kuja muri leta y'umwe witwa Good. Ibi bice bituma urunani rurimo ANC rugirira ibibanza 273 ku 400 biri mu namashinga mateka ya Afrika. Afrika y'Epfo no kuvuga ko ibice 68% by'abagize inama nshinga mateka nshasha y'ico gihugu bizabigizwe n'uruhande rurimo ANC. Muri ivyo bibanza 273 ANC ugayo yonyene ifise 159. Umugambwe DA utavuga rumwe na ANC ukabugwiriyemo abazungu nawe ufise intebe 87. AFP nawo 17. PA uhafise ibanze 9. Good nawo ukaba ufise intebe imwe rudende. ANC watangaje ko imigambwe yose yemeye gukorana nawo kugira ngo haboneke leta y'umwe izobwirizwa kuba muri leta. President Cyril Ramaphosa ni wazogena abazogira leta nshasha. Aha ANC ikavuga ko ikiri kwirarondera iyindi migambwe yo kwemera kuza muri leta y'ubumwe. Umugambwe AFF wa Julius Malema uharanira guteza imbere ubutunzi ukaba ufise intebe 39 wamaze kwishura ANC wibwira ko utoza muri leta irimo imigambwe nka Democratic Alliance DA na Freedom Front Plus FFP igwiriyemo abazungu. Umugambwe Umkhonto wa Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo n'igicucuro cyo muri ANC nawe nyene wanse kuba muri leta y'umumwe. Umkhonto bisinzwe ufise intebe 8 wahisemo kwifatanya n'indi migambwe yarayishinze urunani ruzonyinyurana n'abazo bari muri leta y'ubumwe.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube no kuri Facebook ni kuri VOA radio yacu. amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Bamwe mu baturage b'Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu bavuga ko president Evariste Ndayishimiye amaze imyaka ine ku butegetsi atarabagezaho ibyo yabasezeranije mu rwego rw'ubukungu igihe yiyamamazaga. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Murayigezweho na Thierry Ndayishimiye ukorera I Kigali mu Rwanda.
Kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 inyuma yo gutorerwa amabanga yo kurongora igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje byinshi azorangurira abarundi kuri stade Ingoma ku mugwa mukuru wa politike Igitega ari imbere y'isinzi ry'abantu harimo benshi mu bava mu ntara ya Gitega asanzwe aturukamwo yari yemereye abarundi ubuzima bwiza
leta mvyeyi ntizokwigera ihemuka itabonye mu Burundi umunwa wose uronka icufungura kandi umufuko wose ufise amahera yo kwikenura iryo niryo terambere mu gihugu igihe cyose muzobona hakira abarundi batagira ico bikora ko ngo baronke ibyankenerwa mu buzima tuzoba turi mu bukene.
Bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hababona ko imvugo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye itajanye n'ingiro. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi Amerika bakavuga ko kuva umukuru w'igihugu Ndayishimiye ashitse ku butegetsi haciye yibonekeza ubushomeri mu gihugu.
Inzu n'amahera menshi ubu bariko bavuga inzu yonyene amatara n'amazi atari mu 1,000 n'ibiri urumva n'umurugo kimwe gusa ngirango imari zobidushoboza hama bijya mu buryo
ahubwo rero niyo tugoraho mu mufuka ahubwo tukaronka kugura ino siri harajya aho vyobaye vyiza gusumba kuko anini naha aje mu mufuka naho hobora mugabe ino siri harajya ikaboneka yobara amahoro.
Abanyabujumbura kandi bavuga ko umunzi wa Ndayishimiye ku butegetsi bw'u Burundi wazananye nibura ry'igitoro hamwe n'amafaranga y'agaciro mva makungu ku buryo byatumye ubukene bwirara mu miryango.
Nta kazi nkore kubera iki bitoro ibitoro birabura n'imodoka barazibujije no gutonda ku mastasi
dufatiwe n'ukuranga urutundu ruguru kugira bishikino ubonye na umuntu kwipakiza gusa n'ino cya 30 atamuzigo
igitoro kiboneke mu gihugu cy'u Burundi birasibije nka jewe sacenda y'ijoro mba mbyutse nkagenda n'amaguru gushika kwa siyoni washika kwa siyoni ukabura ibyo ugiye kurondera urumva n'ingorane.
Abarongoye amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike na cane cane ayategamiye umugambwe uri ku butegetsi baremeza kubishikirizwa n'abo banyagihugu byumvikanisha neza ko bakeneye ko leta ibumva. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo ari muri abo avuga ko imigambi y'umukuru w'igihugu canke ibyifuzo byiwe bitisunze intwari ibereye.
Ugambire wo hariho ibipimo bibiri vyerekana ingene igihugu bachifashe ningene amadovize y'ubugifise mu bubiko angana n'umwanya ashobora gutuma igihugu cinza ibintu mu gihugu n'amezi ya stoke y'ibitoro igihugu kiba gifise ivyo bipimo bibiri biragwa ku munsi ku munsi igihugu kidashobora kugira ivyo bipimo ngo byifate neza ivyo gihugu kiba kiri mu ngorane nako kiba cifashe tubivugisha ukuri.
Uwarongoye ishirahamwe Parseme akavuga ko kugira ngo hagire igihindutse kuri leta ya Ndayishimiye ari ugukosora amakosa yabaye kuva hashitse ku butegetsi. Faustin Ndikumana akabona kandi ko bibaye ngombwa na leta yohindurwa.
Ni ukuvuga rero yuko umukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego nimeze gutyo niyo leta irashobora no gutanga imihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakazi yindi kandi n'umukuru w'akayiha uburyo no kwishigikira kugira ingingo zifatwe iyo leta ikacahamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibivyumviro byose bishobore kuja mu ngiro igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo.
Kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 ry'ukwezi kwa gatandatu niho hazohimbazwa imyaka ine izobirangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahiriye amabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Mu nkuru zacu zizokurikira tuzobabwira uko byifashe mu zindi ntara z'igihugu.
Ijwi rya Amerika tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. President Paul Kagame yaraye yijeje abanyarwanda ko yiteguye gukora ibirenzeho mu iterambere ry'igihugu aramutse yongeye gutorerwa kuyobora igihugu mu kwezi kwa karindwi gutaha. Eric Bagiruwubusa yakurikiranye ikiganiro Paul Kagame yahaye ibitangazamakuru muri Village Urugwiro I Kigali abakorera.
Ikiganiro cyo kuri uyu wa mbere President Paul Kagame yagikoreye mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro cyatambukaga ku bitangazamakuru bya leta byose ndetse n'ibindi byabyo mu murwa mukuru makuru no mu ntara. Ku ngingo y'amatora ateganijwe muri uyu mwaka, Perezida Paul Kagame yizeje ko yiteguye gukora ibirenzeho mu mugambi wo kongera umuvuduko w'iterambere ku Banyarwanda. Aha Perezida Kagame akavuga ko hari umwihariko kuri we yigeranije n'abandi bakandida bazaba bahatana kuri uyu mwanya.
Kwiyamamaza, kongera gutorerwa kuba umuyobozi w'igihugu urimo ari we wese, twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze. Tumaze gukora mu myaka ishize twewe n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho, niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kugira umwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo.
Muri iki kiganiro abaturage hirya no hino mu gihugu bamukurikiraga bahawe ijambo bavuga uko bishimira iterambere bamaze kugeraho ku butegetsi bwa Kagame abereye ku isonga bakanamugezaho ibyifuzo.
Kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Abanyaburera hano Butaro mu mirenge 17 igize Burera, turagushimira cyane kuko watukuye muri nyakatsi y'amazu niyo ku buriri.
Ku ihame rya demokarasi u Rwanda ruhora runengwa, abanyamakuru bari bajijeho Perezida Kagame asobanura ko ibyo byose bishingira ku mateka ya buri gihugu. Perezida Kagame nta gihugu yashyize mu majwi, ariko ntiyabuze kuvuga ko hari ibihugu byumva ko ari byo bifite demokarasi ibereye ibindi, cyane iyo bigeze ku matora.
They have strict rules and they even say they don't want anybody.
Bafite amategeko akakaye kandi bavuga ko ntawe bashaka wakwivanga muri politiki zabo. Iyo bigeze ku matora ukagira icyo uyavugaho, banakwica nta kibazo babigiraho. Ariko biraborohera kwivanga muri politiki z'abandi. Ibyo bisobanuye iki?
Perezida Kagame yanagize icyo avuga kuri anketi iherutse gukorwa ku Rwanda n'ibitangazamakuru byishyize hamwe cyane ibyo ku mugabane w'Uburayi mu mushinga byise Rwanda Classified. Iyi ivuga uburyo ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwibasira abatavuga rumwe nabwo b'imbere mu gihugu no kurenga imbibe zacyo harimo n'abanyamakuru.
Hari abantu bashaka kwikorera ibyabo kuri twe, babikora mu buryo butaziguye, babikora mu buryo buziguye. Hari ibyo nahoze mbona ngomba kubivugaho kubera ko muri abanyamakuru mugomba kubimenya. Nahoze mbona uruhurirane rw'abanyamakuru mu kuri bahagurukiye rimwe barapfusha ubusa umwanya wabo, bagombye gukoresha amafaranga yabo mu bindi. U Rwanda ruriho ruzarumbuka buri mwaka bidashingiye kuri bo.
Ku bwa Bwana Kagame byaba byose bigamije kudurumbanya umudendezo w'igihugu muri ibi bihe kitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, ntawe byagombye gutera ubwoba.
Nibwira ko nta kizahinduka, dufite urabizi, dufite amateka, amateka yacu, amatora, tora. Ubundi tuzasanga ibindi bishya byubakiye aho ngaho. Ntabwo sinashidikanya ko igihugu cyiteguye kandi nta kizadutera ubwoba, nyine nubwo hari ibomburi hirya no hino. Iyo ngiyo dufite umuti wayo.
No ku kirebana n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Kagame yongeye gutsemba ahakana ko nta ruhare rw'u Rwanda muri icyo kibazo. Avuga ko ikibazo cyagombye gushakirwa ahandi aho kucyegeka ku Rwanda nawe ubwe. Ikiganiro nk'iki ni ubwa mbere gitambuka ku bitangazamakuru byinshi bikorera mu gihugu amatora yegereje. Hari ababibona nk'aho kiri mu murongo wo kwiyamamaza kandi amatariki ataragera. Bwana Frank Habineza uziyamamazanya na Perezida Kagame yatubwiye ko atagikurikiye kubera izindi gahunda, bityo ko ntacyo yatangaza. Gusa Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ukuri ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda yakurikiye iki kiganiro.
Kuba bamubiriza amaradiyo yose, hari ijambo yavuze numvishije ryanguye mu gutwi, nubwo ikiganiro cyose nacyumvira kuvuga ngo wirahira uwaguhaye inka ariko ntiwirahira utarayiguha, nubwo yakwemereye kuyiguha ariko wirahira uwayiguhaye. Ukumva hari ibyo ngengaragaza bihari ariko abandi ntacyo bafite baheraho babereka. Donc urumva ntabwo bingana na gatoya. Nibyo ni umukuru w'igihugu, ariko ubundi nka biriya byagombye kuba igihe cyo kwiyamamaza kigeze, kandi byaba n'abandi bemerewe gutorwa nabo bagahabwa uburenganzira ntabwo nk'ubwo ngubwo kugira ngo nabo bashobore kugeza uwatanze inka nyine yarayitanze arimo arayivuga noneho n'abasezeranye gutanga inka izo nka batezeranya gutanga nabo bakabona umwanya wo kwisobanura no gusobanura ibyo bageza ku bantu ntabwo ari byo bihabanye n'amategeko.
Kwiyamamariza gutegeka u Rwanda bizatangira ku itariki ya 22 z'uku kwezi. Perezida Kagame azaba yiyamamariza gutegeka u Rwanda muri manda ya kane. Azaba hatana na Bwana Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ndetse na Filipo Mpayimana umukandida wigenga. Ejo gerusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika tukiri mu Rwanda. Ejo kuwa mbere leta yashubije abaturage amazu arenga 160 y'ubucuruzi yo muri centre y'amahoko mu karere ka Rubavu intara y'uburengerazuba. Yari maze hafi umwaka yarayabatse ivuga ko yari yubatse mu manegeka y'inkombe z'umugezi wa Sebeya. Gloria Tuyishime yaduteguriye inkuru irambuye.
Ni icyemezo cyafatiwe mu nama yahuje abategetsi b'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Ubutabazi bwihuse Minema, Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba mu Rwanda, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, inzego z'umutekano n'abaturage bahoze bafite amazu y'ubucuruzi muri Centre ya Mahoko mu Murenge wa Kanama mu Karere ka Rubavu yabereye mu Murenge wa Rugerero. Leta y'u Rwanda mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize nibwo yatse abaturage ba Mahoko amazu y'ubucuruzi bakoreragamo ivuga ko batuye mu manegeka kuko batuye muri metero 10 uvuye ku mugezi wa Sebeya. Icyo gihe ubutegetsi bwahise butangira gusenya amwe muri yo inategeka abari batuye mu mazu nayo ari muri izo metero kuyimuka. Aba ni bamwe muri abo baturage baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Akarengane dufite ni uko hariya bagiye kwasenya naho twakuraga minervara y'abana nhanje murarona ndashaje ni pasiyo nari nsigaranye none nibahankura ndajya he ko bataturangiye nako kujya
gufasha kwa musafiri ya kutuzi kwa mahoko chani kumati na kamishari kishiki na shakamute chunga munga ahasi nishana hangirisa haima kwa unge kukatuza
gusi umusi bjari wimazi hafu nga kaose ala amalila bja hindi sivitu kwenye kukwarete ya suwije amazu ya abu
kwenye kukichara mwiozi mkulu video huu chakako afonje kujichini kwa kwa nondeho wa amalila ujo umusi lido na imba cha kinu mziza.
Bamwe muri bo batangarije ijwi rya Amerika ko kwakwa amazu byababereye ingorabahizi.
Ariko amazu bakimara kuyafunga umutima warahagaze urakuka mpaka ko ndazongera kubona minerivari y'abana ngira agahinda.
Amazu yanjye nari mfite imiryango 7 iyo yose yari yarafunzwe ubwo nari naratanzeho na metero za Sebeya. Mu by'ukuri nari mbayeho nabi cyane kubera ko niho nakuraga minerivara y'abana kandi mfite n'abana b'imfubyi ndera ubwo byo byose byarahagaze inzara yari turi nabi.
Nikuza Angelique n'umubyeyi w'abana batanu wari usanzwe ufite inzu aho Mahoko yaganiriye n'ijwi rya Amerika ubwo inzu ye yafungwaga.
Ubu twari tubayeho nabi kubera ko ngo gucuruza byasaga naho byahagaze ku mpamvu z'uko ntabwo wakwishyura 150,000 ku nzu yishyuraga 130,000 ngo wongere ubusubize abana ku ishuri. Abana bari barahagaze no kwiga byari byaratuyobeye.
Gusa abaturage barashimira Leta y'u Rwanda ko yongeye kubatekerezaho.
Tubashimiye cyane ni ukuri namwe muri tubashimiye kuko byaturenze cyane twabwumva ni ugukora isoza byaturenze namwe mwatumye ngo umugabo ngo umusozi utuma bamutumye unandikana ijambo Imana ihereze umugisha ikomeze ihereze ubwenge ubwo yahaye Salomo wabasha kuyobora ubwoko bw'Imana. Imana ibashyigikire tubashikire Imana ihereze umugisha.
Umuyobozi wa Minisiteri y'Ubutabazi bwihuse Minema Bwana Albert Murasira yabwiye Ijwi rya Amerika ku cyemezo cyafashwe nyuma y'uko urugomero rufata amazi rwamaze kubakwa ubiteze ko nta kibazo kibiza bazongera guhura nacyo.
Ibibazo rero byakemutse cya mbere n'urugomero rwubatswe kuri Sebeya rushobora gukumira amazi ntaze ari menshi ayo mazi arafatwa none akagenda ayarekura buhoro buhoro. Ikindi mu nkengero ya Sebeya hagiye hubakwa ibikuta bituma amazi atarenga akajya mu mazu y'abaturage cyangwa se irya no hino.
Gusa abaturage basigaye ikibazo cy'uko Leta babariraga imisoro itandukanye kandi batakoraga. Bwana Murasira agize icyo kivugaho.
Ariko ari umusoro ukote nabo biraterwa n'umusoro wayo kubigeza umuyobozi bakareba neza umusoro wayo ariko ubukode byo ntabwo byashoboka kuba hari ariko ubutaka bwo kuko n'abafite butaka bose ntabwo bafitemo inzu yo gucuruza ariko uri kwinjiza.
Umuza bikorwa muryango Kladuhana ni uburenganzira bwa muntu Evariste Murwanashyaka yabwiye ijwi rya Amerika ko leta ikwiye kuvugana n'amabanki n'izindi nzego zirebwa n'imisoro aba baturage ntibabure epfo na ruguru.
Ubundi nuko leta nyuma yo kubasubiza amazu yabo yazanavugana n'amabanki n'ubundi wenda bakaba babahagarikira inyungu z'umurengera, kuko n'ubundi baramutse babasubije amazu ejo banki zikaza zikateza cyamunara n'ubundi byaba abaturage baba bagiye mu bibazo. Kumva leta yajya hagati y'abo baturage n'amabanki kugira ngo amabanki atazagira ubwitwazo bwo kuba yazakaho akagurisha amazu yabo mu cyamunara bitewe n'izo.
Icyemezo cyo gusubiza inzu z'ubucuruzi abaturage bo muri centre ya Mahoko kishimiwe n'abatari bake, bamwe muri bo barabihuza n'amatora y'umukuru w'igihugu agiye kuba mu kwezi kwa karindwi. Gloria Tushime, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Rwanda tujye muri Tanzania. Ejo bundi ku cyumweru wari umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika ku mugabane wose, n'umwanya wo kureba uko abana babayeho by'umwihariko impunzi. Abangavu barenga 450 bari munsi y'imyaka 16 batuye mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu ni muri Tanzania, bataye amashuri bajya gushinga ingo. James Jovin yakurikiranye iki kibazo.
Ibyo bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe Plan International igisata kijejwe indero mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Plan International ivuga kandi ko ibyo bibazo biza mu gihe imfashanyo zigenewe impunzi zagabanijwe ku rugero runini, ku buryo byatumye imiryango igira imibereho mibi, gufatwa ku nguvu iyo bagiye gusenya indero mbi mu miryango, kutumvikana n'ababyeyi, kwidegembya no kutaronswa imfashanyo zigenewe abigeme. Ni zimwe mu mpamvu zituma abigeme batabasha gukomeza amashuri.
Ugasanga umwana nakwize imyaka ariko ugasanga ariko yategwa inda kandi ataragera, cyane naho ugasanga agiye gusenya, ugasanga bamufashe kandi yari umwana akiri muto atarageza uko ategwa inda. Urasanga nk'uko tena baramuteye indwara ya sida, ugasanga arafashwe na sida, cyane naho ugasanga abarononekaye, ugasanga aragwaye nk'indwara kanaka.
Ubuzima bubi bwo mu nkambi na kutaronswa ifashanyo zikwiye nabyo ni bimwe mu bibazo bituma abigeme bari munsi y'imyaka 16 batabasha kubana neza n'ababyeyi babo.
Ababyeyi baraduturubika cyane, umubyeyi muhera ngaho umushwana, abantu bakaza kubahanura mugaho umubyeyi wawe ntavye mere akavuga ati naho wogira gute jewe nituzohuza. Mawo munsi yaramfashe mu nzara ankubita, amaze kunkubita naravyihanganiye nta nakimwe namusubije.
Umwe mu babyeyi bahaye ikiganiro ijya Amerika yavuze ko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongogwa batarakwiza imyaka ari uko mu nkambi hari ibibazo by'urusobe byinshi.
Je no vuga nti muri rusangi mu ikambi kweri usanga indero ari nke bivanye uko kubayeho, ucusanga indero atari nziza, abana baratwara inda z'ibitwarire, abana baraheba ishuri bagasanga bagiye kwabigwa, hari ababigwa bataragera bivanye n'ubuzima bwabo ingene bwifashe.
Yasabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kubitaho gusumba, kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka.
Rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu, mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye, atari uko natwe dushobora gutangira raporo ugasanga kumbi iyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure. Nk'ubu dufate akarorero, hari abana bifuvye, abo bana bifuvye iyo dutanze raporo tuti n'ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe byiza.
Umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wizihizwa buri mwaka ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu, ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriyemo n'ibihugu bya Afurika. Igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika cyakomotse ku rupfu rw'abana b'abirabura bo muri Afurika y'Epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa Soweto ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1976. Amashyirahamwe atandukanye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu nayo arizihiza uwo munsi hafi buri kumaramaje umwaka naho badafatira umuti urama ibibazo by'abana batuye muri izo nkambi dushingiye kubitigiri bitangwa n'ishyira hamwe Plan International mu nkambi za Ndutana na Nyarugusu habarizamwo hafi abana 368 345 kuva mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ry'America.
Shuti muduteza matwi ahaniho aya makuru ahumurije mbashimiye rwose ko mwahisemo gukurikira ijwi rya America maze rero mugira umunsi mwiza.